Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nungiye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana na mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Bamwe mu Banyarwanda baravuga ko bimurwa mu manegeka bagakirwa mu yandi.
Ubundi imbere babanje kutuvana mu manegeka tumanyaka ibiri mu makode, turongera tuza mwamazu batwubakiye tuhamara indi myaka ibiri. Imyaka ibiri irangiye tuhari, barongera baragaruka baradutorongeza turagenda.
Umuturage wo mu karere ka Karungi, inkuru icukumbuye y'ijwi ry'Amerika. Hashize imyaka 27, Musenyeri Joachim Ruhuna wari umushumba diyosezi ya Ruyigi yishwe. Bamwe mu bamumenye baramusabira kuba umwiranda w'umutagatifu.
Nifuza yuko abakuru b'ekleziya bo kwiga ibikenewe byose kugira ngo bamwemeze kuko ari kugiye.
Gaspar Kirombo, umwanditsi wasohoye igitabo yise Musenyeri Joachim Ruhuna umwiranda mu Burundi. Benjamin Netanyahu, minisitiri w'intebe wa Israel, aravuga ko igihugu cye kizareba uko ibikorwa bya gisirikare byahagarara by'igihe gito kugira ngo imfashanyo ibashe kugera mu ntara ya Gaza. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Duhere ku makuru avugwa rya no hino ku isi. Ndokumwe na Oriane Tangishaka na Fidel Nyongabo. Abategetsi ba Afurika y'Epfo n'aba Ukraine bagiranye ibiganiro i Pretoria, ibiganiro bigamije guhagarika umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi. Fidel Nyongabo.
Leta ya Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yagumye yanga kwiyamiriza ibitero by'Uburusiya muri Ukraine, ikaba yagumye ivuga ko ataruhande ihengamiye ko mu ntambara hagati y'ivyo bihugu bibiri. Umugambo uri ku butegetsi muri Afurika y'Epfo ANC na leta y'icyo gihugu vyaranebaguwe ku migenderanire ikomeye vitaniye n'Uburusiya kuva icyo gihugu giteye Ukraine mu kwezi kwa kabiri mu mwaka w'2022. Mu gihe ingwano yari kibandanya muri Ukraine, Afurika y'Epfo yaratunganije imyimenyerezo ya gisirikare yakoreye hamwe n'Uburusiya. Icyo gihe yavuze ko izokomeza kurushiriza gukorana n'igihugu cy'Uburusiya mu myimenyerezo ya gisirikare. Mu kwezi kwa gatandatu, Ramaphosa yarayoboye umugwi w'abategetsi b'ibihugu byo muri Afurika mu rugendo mu Burusiya na Ukraine, aho bari bajanye ubutumwa bwerekeye amahoro. Umushikiranganji ajejwe imigenderanire mpuzamakungu wa Afurika y'Epfo, Naledi Pandor, yaratangaje ko icyo aricyo gihe Ramaphosa yagiranye ubucuti na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Naledi Pandor yarahaye ikiganiro abamenyeshamakuru inyuma yuko abonanye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kubela ku mugwa mukuru wa politike Pretoria. Naledi Pandor agira ati:
"We confirmed that officials from South Africa,
twaremeje ko abategetsi ba Afurika y'Epfo bagize uruhara rwiza mu biganiro ku mugambi w'amahoro muri Ukraine. Twarashikirije imigambi Ukraine yashyize imbere mu ntumbero yo gushika ku mahoro azorama."
Umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Ukraine Dmytro Kubela yatangaje ko ibiganiro yagiranye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire mpuzamakungu wa Afurika y'Epfo na Lady Pando byari byerekeye ibibazo bitari bike byagenze neza cyane. Dmytro Kubela agira ati:
"Today Ukraine and South Africa opened a new chapter in their..."
Muri iki gihe Ukraine na Afurika y'Epfo byatangiye umubano mushya hagati y'ibihugu byombi. Ni umubano ushingiye ku byifuzo byerekeye amahoro, umutekano n'iterambere Afurika y'Epfo na Ukraine bisangiye. Muri uyu mwaka, Perezida Zelensky na Perezida Ramaphosa bakomeje umubano hagati y'ibihugu byabo, baganiriye ku buryo bakomeza muri iyo nzira.
Dmytro Kubela yatangaje ko Ukraine izokora ibishoboka byose kugira ikomeze kurushiriza imigenderanire yayo n'umugabane wa Afurika. Yavuze ko Ukraine iri kirugurura ambasade zayo ku mugabane wa Afurika. Yatangaje ko Afurika y'Epfo ari igihugu gikomeye cyane, ko imigenderanire myiza hagati yacu n'igihugu ciwe ishobora kugirira akamaro umugabane wose wa Afrika.
Uburusiya buratangaza ko bwaburijemo ibitero 17 by'indege za Ukraine zitagira abaderevu mu turere tw'inyanja y'umukara ndetse na Crimea. Aho yanitangashaka,
ubushikiranganji bw'Uburusiya bujejwe kwivuna abansi kuri uyu wa kabiri bwatangaje kandi ko bwasambuye indege za drone 9 bwongera guhagarika izindi ndege 8. Mikhail Razvozaye, buramatari w'intara ya Sivastopol, yavuze ko ibisigarira vyimwe muri izo ndege zitagira abadereva zasambuwe vyakomerekeje umuntu umwe. Ivyo bibaye mu gihe prezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mu kiganiro kuri televiziyo ejo ku munsi wa mbere yavuze ko kuganira kubijanye n'amatora mu gihe cy'ingwano ari ugusamara cyane kuvanze no kutiyumvira neza. Prezida Zelensky yavuze ati: "Turakwiye kumenya ko turi mu bihe byo kwivuna umwansi, ibihe by'intambara bisaba gukingira ubuzima bw'abanyagihugu." Yongeye ko ati: "Sinkeka ko ari ibihe byiza byo gutunganya amatora."
Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangaje kuri wa kabiri ko Israel izareba uko ibikorwa bya gisirikare byahagarara by'igihe gito kugira ngo imfashanyo ibashe kugera mu ntara ya Gaza n'abo Hamas yari yagize ingwate babashe gutambuka. Fideni Ngabo.
Mu kiganiro yahaye televiziyo yo muri Amerika ABC News, Netanyahu yavuze ko Israel izorangura amabanga yerekeye umutekano muri rusangi mu ntara ya Gaza mu kiringo atatomoye neza aho kizorangirira. Yavuze ko ari mu ntumbero yo gushika ku mugambi bihaye wo gutuza ubutagisubira inyuma umugwi Hamas. Benjamin Netanyahu agira ati:
"Well, there will be no ceasefire, general ceasefire in Gaza without the release of our hostages."
Nta masezerano yo guhagarika ingwano azo haba mu ntara Gaza abagizwe imbohe batabanje kurikurwa. Kuvyerekeye gahingwe ko mu kingo gitoyi twarabikoze imbere yaho, nibaza ko tuzoraba uko ibintu bizoba byifashe kugira turekurire imfashanyo kwinjira mu ntara Gaza abagizwe imbohe nabo barekurwe. Yamara sinibaza ko amasezerano yo guhagarika ingwano azo haba. Nibaza ko ivyo bishora kugiramira urugamba turimwo n'utwigoro two gukora ibishobotse byose kugira ngo abagizwe imbohe barekurwe. Ikintu cyonyine barwanyi b'umurwi Hamas bumva ni ingufu za gisirikare turiko turakoresha muri iki gihe.
Is the military pressure that we're exerting.
Ibiro vya prezida wa Amerika ku munsi wa mbere byaratangaje ko prezida Joe Biden n'umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu baganiye kuri telefoni ivyerekeye umugambi wo guhagarika ingwano mu kiringo gitoyi kugira bihakaryo abasivile mu ntara ya Gaza ko kuva mu bice ingwano iri kiberamwo. Hazoba kandi ari mu ntumbero yo gufasha mu gikorwa cyo gushikiriza ifashanyo abasivile bazikeneye no kohereza umugambi wo kurekura abagizwe imbohe.
Murakoze Oriane Tangishaka na Fidele Niyongabo kuri makuru avugwa hirya no hino ku isi. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ko mirongo migufi ya shortwave kuri 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu mukiye ku mbuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook. Adresi yacu ni radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuva mu manegeka ujya mu manegeka, bamwe mu baturage bo mu karere ka Karongi barinubira ko badahwema kwimurwa na leta mu manegeka bagakirwa mu yandi. Bavuga ko byabaviriyemo ubukene budashira no kutagira aho babarizwa. Gloria Tuishime.
Ni imiryango igera kuri 46 itishoboye mu duce dutandukanye tw'akarere ka Karongi yimuwe na leta mu manegeka bari basanzwe batuyemo. Ubu bavuga ko aho batujwe ari amanegeka kuruta. Nyuma y'uko leta ibakuye aho bari batuye ihita manegeka, batujwe mu mudugudu wa Gatoki, akagari ka Gasura, umurenge wa Bwishyura mu mwaka wa 2021, aho bari bamaze imyaka ibiri. Leta batangarije ko aho yabatuje hashyira ubuzima bwabo mu kaga. Uyu ni Mukamana Betty.
Kuno nyene byagenze uri kubona ko batuvanye mu manegeka iraha hirya mu Gisumo. Noneho rero baravuga ngo bagiye kutwubakira ahantu hatari amanegeka. Ubwo rero n'ubundi baratwubakira, bamaze kutwubakira naho haza kuba amanegeka nyuma. Niyo mpamvu bahadukuye. Bashobora kuba barabyizeho, wenda hari bakabyigaho, bamara kubyigaho babona ari heza bakahubaka, nyuma yaho babona n'ubundi ikibazo cyazavuka. Twari tumazemo ubanza nk'imyaka ibiri.
Nyiranzayi Rwanda Marisiana ni umuturage umaze kwimurwa inshuro zigera kuri eshatu.
Baratwubakiye hari imidugudu ngo batuvanye mu manegeka, n'ubundi hanyuma basanga ngo n'ubundi ari mu manegeka. Bagerageza ngo kuhatwimura, baratubwira ngo dushake inzu badukodeshereze, hanyuma inzu turazishaka hanyuma baragaruka ngo inzu ngo zinahangaha ngo nazo bashaka nago zebewe ngo tujye mu gukodesha ngo tira mu misozi mu mujyi kandi twari dutuzwe no gucinshuro inahanga hariho twamenyera ariho wakuruta ubaga ariho wakura iki
uyu mubyeyi w'abana batanu kugeza ubu nyuma yuko yimuwe aho bari baratujwe muri gatoki kubona aho guca inshuro ni ikibazo
nkanjye barambwiraga ngo inzu yanjye kubera yari yarasadutse ngo izangwaho kandi koko nanjye nabibona nkabona yarashize pe twareba na ruhurura ziri imbere yacu abana bakagwamo n'abakuru bakagwamo ngo nyine batubwiye ngo tuhave turahava ariko nabo iyo baza kureka tukaguma hano hafi kuko ubuzima bwiriya buragoye ntaho turi kubona duca inshuro ndebere nko kuva epfiriya n'ubwana n'icyo pfira kuri kaburimbo nkaza kudeyinanga
kuba inzego z'ubuyobozi zikomeza kubabwira ko aho bagiye batuzwa mu bihe bitandukanye hitwa mu manegeka bibatera kumva nta cyerekezo bafite
ubundi imbere babanje kutuvana mu manegeka tumanyaka ibiri mu makode turongera tuza mwamazu batwubakiye tuhamara indi myaka ibiri imyaka ibiri irangiye tuhari barongera baragaruka baradutorongeza turagenda turi kugenda nta cyerekezo dufite ariko bari kutubwira ngo bazagomeza badushakire aho dushobora kuba cyangwa se ngo baze basane ayo mazu
Bimenyimana Thomas ni umugabo twasanze yagarutse guca inshuro muri gatoki aho bari barahinze nibura akoresha isaha n'igice kugira ngo hagere
ariko ubuzima buri kugenda buhinduka kuko bari kukujyana ahantu ahantu wahagera ugasanga ntuhamenyereye kugira ngo ubone ubuzima bwo kubaho ugasanga n'ikibazo n'igihe uje kureba igitoki bigasaba ko wiriza umubyizi uri kugenda mu nzira nk'ubu ndi kwerekeza ariko icyo ndi kureba
uruzerero rusa n'urwamaze kuba karande kuri aba baturage
hari ibyo nyifite ahangaha bitaba byagera iyomba kandi ikibazo kiranakomeje kugira ngo nimba amaze icyumweru nk'ubu ntari nakorera n'igihumbi ni ikibazo ngo ndi kwirirwa ndi kwimuka ubuntu banjyanye pfiriya kuri kaburimbo niho bandegetse kujya ariko mbere nari nafashe inzu hano ku muhanda
abaturage b'amikoro make bo muri aka gace bemeza ko bamaze imyaka itanu bateranywa n'ubuyobozi kuko bizezwa gutuzwa heza nyamara amaso agahera mu kirere hari bamwe mu baturage kandi bemeza yuko kugeza ubu hari ibyo bagenda basiga ndetse bakanatakariza mu ruzerero bahoramo rwo kwimurwa n'inzego z'ubutegetsi abaturage bamaze kwisanga batagira naho babarizwa hahoraho kuko basa n'abahoza akarago ku mugongo
ikintu dusaba ni ukugira ngo tumenye ahantu tubarizwa kuko n'ubundi ko twari tuye ahangaha twari twaramenyeranye none ubu twaratatanye umwe ariri undi aririya turi gusaba ahantu ho kuba ni ukudukorera ubuvugizi bakatugezaho n'ubufasha ubwo dufite ikibazo cyerekeranye n'imirire ikibazo cyerekeranye n'aho tugomba kuba
umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Karongi Niragire Tofil kuri iki kibazo avuga ko hari ikibazo cy'ingutu cy'imihindagurikire y'ikirere aho imvura isigaye igwa mu bihe bitateguwe ari nayo mpamvu uko isuzumwa rikorwa bagenda babavana aho babatuje
mu bihe bishize uko imvura yagwaga n'ingaruka yagiraga ntabwo ariko uyu munsi bikimeze n'ahantu hatari ibiza cyangwa hatari amanegeka hagenda hahura n'ibibazo ariya mazu rero yubakwa hari iby'ingenzi atari yabonye kubera nyine ubushobozi bwari buhari ariko ntitwari tuzi yuko imvura izajya igira ubukana nk'ubwo igira uyu munsi
uyu muyobozi yemeza ko ikibazo cy'abo baturage kizakemuka bidatinze nubwo kugeza ubu bari gukodesherezwa nyuma yo kwimurwa muri gatoki
ariko icyo bavuga cyo nange nemera iyo wubatse ahantu hari ubuhaname haba hagomba kugira ibindi bikorwa gufata ayo mazi ndetse no kubaka rimwe na rimwe n'imikingo ifata ubutaka ibyo rero nibyo turi guteganya ko dukwiye kubanza gukora ntanze igeretse ku yindi n'ubundi buri imbere mu kibanza cyayo
uretse akarere ka Karongi uturere dutandukanye tw'intara y'Uburengerazuba tugizwe n'imisozi miremire utu turimo akarere ka Rutsiro Akanyabihu Rubavu Nyamasheke Ngororero n'ahandi ikibazo cy'abaturage batuye mu manegeka gikomeje kuba ingutu ku baturage bo mu duce dutandukanye tw'igihugu bamwe bimurwa akenshi ibintu birako bahabwa ingurane idahwanye n'umutungo wabo cyangwa se nta na nkeya
mu Burundi bamwe mu Barundi batanze ubuhamya basaba ko nyakwigendera Musenyeri Joachim Ruhuna wahoze hari umwepiskopi wa diyosezi ya Ruyigi yagirwa umutagatifu ubuhamya bwe bukubiye mu gitabo cyiswe Musenyeri Joachim Ruhuna umweranda mu Burundi ku munongo wa telefoni Bruseli mu Bubiligi ndi kumwe na Gaspard Kihombo wanditse icyo gitabo ikazi ku ijwi rya Amerika
murakoze Venuste
none iki gitabo wanditse kuri Musenyeri Joachim Ruhuna kigamije iki
kigamije kwerekana yuko uyu musenyeri koko ari umweranda kuko jewe ndamuzi kuva nkiri muto akiri namumenye cyane cyane ari musenyeri mu Ruyigi hanyuma amaze kuba musenyeri mukuru Gitega nawe nyine nagumye ndamubona ariko rero byagiye icyumviro cyo kwandika nakigitse muri mugimbo kimwe na mu 2021 ngiye I Burundi itaiki icenda z'ukwezi kw'icenda mu 2021 sanga bariko barahimbaza imyaka 2025 yamaze yitabye Imana rero numvise ibyo Musenyeri Simoni Ntamwana yamuvuze ko mu isengero na Musenyeri naondereye w'imuyinga yaserukira episkopi niho nagize nti icyo numvise birakenewe kwandikwa natangira kwandika ndondera ibyo abantu bomuvuga ko ariko natanguye ntazi ko nzoronka ibyo narose narose byinshi kurusha ibyo nari nitetse
none wowe uhereye ku byo wari umuziho Musenyeri Joachim Ruhuna nibyo abandi bavuze bituma wumva koko ari umutagatifu ari umweranda nibiki
yo ni byinshi cyane ni byinshi kuko uko nahinda muzi uko yifata uko yagendera ubuntu akagendera n'ubwepiskopi bwiwe eka byagaragara yuko ari mweranda nyine ariko nari nkeneye kumva n'ingene abandi bamubonye kuko gihe uko nari naramubonye nawe nakora imweranda kuko ibyo yakoze ari umwepiskopi uko yifashe uko yavuze ibyo yavuze byose byerekana ko ari umuntu umweranda n'ukuri
ariko uzi neza ko kugira ngo umuntu abe umweranda umutagatifu hari gahunda ikurikizwa yateganijwe na kiliziya ntagatifu yemerwa n'abibuke bayo none wowe nkawe ku giti cyawe urazi neza ko ntago bihagije ko ubisaba hari abandi babisaba hari igikorwa kigaragara kiliziya gatolika y'u Burundi ikora kugira ngo nayo yemeze ko nyakwigendera Musenyeri Joachim Ruhuna ari umwiranda
je bitu ndabyemeza ku gatwe kanje ariko si kuva yuko kisiruhuje ko kubyemeza uko kuko nkuko bivuze bica kure kugira ngo umuntu yemeze uko ari umwiranda koko hariho ababishinzwe mu ekleziya kuva I Burundi gushika no kwerekeza mu ekleziya yose niho batobyemeza ariko icyo novuga nuko maze kuganira n'abatari bake kuva mbere no kugira yuko nasabye preface Musenyeri Simoni Ntamwana nasaba postface Musenyeri Blaise Uwomuyigi n'izindi ntaye narose hirya no hino kuko ndabyumva nuko mugabo sinemeza adashobora kwemeza ko ari mweranda ku kibanza cya ekleziya mugabo nifuza yuko abakuru b'ekleziya bo kwiga ibikenewe byose kugira ngo bamwemeze kuko ari kugiye
uragira uti Musenyeri Ruhuna yaranzwe n'ukwemera arangwa n'ukwizera ndetse n'urukundo bishamaje twibutse gatoya ukuntu yambuwe ubuzima byagenze bite kugira ngo muri umwaka wa 1996 Ruhuna abe atakiriho
Musenyeri Ruhuna yatezwe n'abari ko baragwanya Burundi hanyuma nibo bamwatse ubuzima niko novuga ariko ni umuntu wabona yuko yama yizigiye abantu yama yizigiye Imana gushika naho abantu bambwira yuko ashobora kugwa mu mitego wewe yagiye ati jewe simbora igituma kugwa mu mitego kandi yaguye ku nzira ariko ari mu butumwa bwe n'ubukonje amahoro
Gaspar Ikirombo wanditse igitabo yise Musenyeri Joachim Ruhuna umwiranda umutagatifu mu Burundi ndagushimiye cyane ku bwaka kanyu haye ijwi rya Amerika
murakoze namwe
Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abaturage bagera kuri miliyoni 6 n'ibihumbi 900 bavanywe mu byabo n'intambara ibera mu burasirazuba bw'icyo gihugu muri bo miliyoni 1 ikaba yarahunze imirwano hagati y'ingabo za Kongo FARDC n'inyeshyamba za M23 Geoffrey Mutagoma
Ikipe y'abanyamakuru y'ibiro ntaramakuru by'Ubufaransa AFP iherutse kujya mu burasirazuba bwa Congo kureba uko abaturage batuye hafi y'urugamba rw'ingabo za Congo na M23 babayeho. Abo banyamakuru baje gufatwa n'imirwano mu murenge wa Bambo bahungana n'abaturage igihe ibisasu bya rutura bya M23 byagwagaho mu masaa sita z'amanywa. Abantu bose bakuye imishwaro, abagore, abana, abasirikare n'abapolisi, buri wese ahungira kure gushobotse yanga gufatwa n'imirwano y'izo nyeshyamba. Ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP byarebye amavideo yafashwe mu kwezi kwa cumi na za drone z'ingabo za MONUSCO zishinzwe kubahiriza umutekano mu burasirazuba bwa Congo, maze babona abasirikare benshi ivuga ko ari ab'u Rwanda bashoreranye bikoreye intwaro bagana mu majyepfo y'umurenge wa Bambo. Abikurikiranira hafi mu muryango w'abibumbye bemeza ko zari ingabo z'u Rwanda zije gushyigikira inyeshyamba za M23. Kuva mu mpera z'2022, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Umuryango w'Ibihugu by'Uburayi byakomeje gusaba u Rwanda kureka gutera inkunga M23, ariko Leta y'u Rwanda yakomeje kuvuga ko nta ihuriye n'iyo ntambara kandi ko nta ngabo zayo ziri muri Congo. Mu ntangiriro z'iki cyumweru, Departement ya Leta ya Amerika yatangaje ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Antony Blinken yavuganye na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Congo. Baganiriye ku kibazo cy'umutekano gihangayikishije abaturage bo ku mupaka w'ibihugu byombi bihuriyeho. Minisitiri Blinken yabasabye gushyira imbere inzira ya diplomasi kuko ibibazo bishyamiranyije ibihugu byombi, kandi asaba abayobozi bombi gufata ingamba zituma ituze rigaruka no gukura ingabo ku mupaka. Umutwe wa M23 ufite inkomoko mu mitwe y'inyeshyamba zagiye zisimburana kuva mu mpera z'1990 mu burasirazuba bwa Congo. Mu 2013, inyeshyamba za M23 zaratsinzwe ku rugamba maze zihungira mu Rwanda no muri Uganda, zihamara imyaka igera ku 10. Mu mpera z'2021, abarwanyi ba M23 bongeye gufata intwaro basaba ubutegetsi bw'Ikinshasa kubahiriza amasezerano yagengaga gusubira mu buzima bwa gisivili bwabo. Ariko uko amezi yagiye yicuma ari nako bagwiza ibirindiro, bahinduye imvugo bavuga ko barwanira kurengera Abatutsi bo muri Congo. Ariko raporo nyinshi zo muri ONU zemeza ko imvugo ziri mu rwango n'ibikorwa byo guhohotera Abatutsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo byiyongereye uko M23 yoboye imirwano. Bamwe mu baturage bo mu murenge wa Bambo bavuga ko batazibagirwa ukuntu M23 icyubura ibitero yishe abagera ku 171 ikisheshe nk'uko amaraporo ya ONU abihamya. Abishwe icyo gihe cyane cyane bari abasore n'abagabo. M23 yavugaga ko bafata intwaro bakayirwanya. M23 ivuga ko yizimba mu gace ka Bambo na Kisheshe kuko ari indiri karande y'ingabo za FDLR, umutwe bavuga ko washinzwe n'abagize uruhare muri Jenoside yo mu Rwanda mu mwaka w'1994. Nubwo guverinoma ya Congo ihakana ko nta bufatanye ifitanye na FDLR mu murenge wa Bambo, abantu bemeza ko bababonanye bafatanye urunana n'ingabo za Congo ndetse n'izindi mitwe izo ngabo zifashisha. Umwe mu basirikare ba Congo Hibambo yavuze ko abo ba FDLR ari abahanga mu kugusha mu mutego inyeshyamba za M23. Mu kwezi kwa kane 2023, M23 yavuye mu birindiro yari yarigaruriye iguma mu birometero 20. Mu birindiro byinshi muri ako karere ushyizemo n'agace ka Goma, imirwano yahise ihosha. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa cumi, imirwano yarubuye. Abantu barenga 200,000 bavanwa mu byabo, indege n'intwaro z'imizinga by'ingabo za Congo byongera kumvikana mu karere ka Goma, aho abasirikare ba Congo bari batewe inkunga n'abatoza baturutse mu Burayi. Leta ya Congo yahaye akazi umuryango mpuzamahanga wita ku bimukira OIM watangaje ko Repubulika ya Demokarasi ya Congo yaciye umuhigo w'umubare w'abavuye mu byabo, ubu akaba ari 1,609,000. Muri abo miliyoni imwe ikaba yaratewe n'intambara ya M23. Umwe mu basirikare wagenzuraga ibyangombwa ku muhanda uva Ibambo mbere y'igitero cya M23 we yagaragaje burakara ati baradutereranye hano. Ati aho bigeze guverinoma igomba kutubwira niba yaratereranye urasirazuba bw'igihugu, bityo byatuma nta bandi basirikare bajya gupfira kamama.
Urakoze Geoffrey Mutagoma. Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe w'u Burundi araregwa ikindi cyaha cyo gutesha ubumuntu minisitiri w'intebe uriho ubu Gervais Ndirakobuca wamusimbuye. Icyaha yamenyeshejwe kuri uyu wa kabiri mu iburanishwa mu mizi ry'urubanza rwe rubera muri gereza nkuru ya Gitega. Ero jubilika neza.
Kumusi wakabili rutangu ye habura nishijuwe ya masura bili ya kabara wa polisi wa bili wa hura barongo yumurgui wa polisi wa rujejwe ukingiru uzimabugiwe. Abo wale mkishijwe kubega yari ya savze kovaja kumufu gira kuchaha ya giri zuwa chukutungi virguanisho wa dafiti uruhusha. Basana bavuguruza nije muvyo bavuze kubega wambele ya siguye komu ibisi kanyigihe ya rangi jikiri ngochiwe ya sizele se mugenziwe virguanisho vzose vzari kukirimba kwa abunyoni. Numugi wasigi wa mabanga we ya vuga komu unyuma ikangu yabona igisandugu kindi atari yeretswe akavuga ko atigeza amenya icyarimo. Ni kumwe mu bari mu rubanza bwo kuri uyu wa kabiri mu ibohoro rikuru rya Gitega yabwiye ijwi rya Amerika kuri telefone adusaba kumwidondoro wiwe tutovuga. Kuri uyu wa mbere General Bunyoni yari yabitabaje kugira baze kumusurira kucaha cyo gutunga ibirwanisho badafitiye uruhusha. Muna HSF kuri uyu wa kabiri yavuze ko abakoze amatohoza n'isaka bongereje na nkana igitigiri cy'ibirwanisho basanze kumuhaniwe. Yonge agira ati igitangaje nuko ministere publique itigeze yandika nimero ya buri kirwanisho cyato wiwanje. Kuri uyu wa mbere yari yavuze ko nibikoho bitera amarokete vyapfuye igendereza n'igipolisi vyasanziwe abamwagiriza babishize mu gitigiri cy'ibirwanisho yaratunze. Bunyoni we yaburanishijwe kucaha kimwe cyo gutuka umukuru w'igihugu mu byari bisanzwe ku rutonde rwatangajwe n'ibiro by'umushikizamanza kizigenza wa Republika. Mugabo mu mizi hiyongereye ko ico kwita umushikanganje wa mbere amazina koko sentare yemeza ko mu biganiro kuri telefone no mu butumwa bwanditse Bunyoni n'umufaso niwiwe bitumushikanganje wa mbere w'ubu Gervain de la Cobuci impene kubga sentare izo bisano kwa ko umutegetsi ubumuntu. Arenga yombe Bunyoni yasiguye avuga ko arakazina kubuhizi bita Gervain de la Cobuci kandi bazinanye ko nabandi bagenzi babo igihe bari bakiri ku rugamba barwanira mu murwi warwanya ubutegetsi wa CNDD-FDD wavuye uhinduka mugambwe uri ku butegetsi mu 2005 inyuma y'amasezerano y'amahoro ya Arusha mu mwaka w'2000. Kuvyerekeye gutuka umukuru w'igihugu sentare yasubiye kwerekana ubutumwa bwo muri telefone yandikiranye na Bob Rugurika umuyobozi wa radio RPA ikorera mu buhungiro aho yita president Evariste Ndayishimiye kwa livuvuzera. Nigikoresho gisamira gikoreshwa mu gucuraranga cyane cyane kizwi muri Afrika y'Epfo cyamenyekanye cyane cyane mu nkino za nyuma z'ikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'2010. Userukira leta muri urwo rubanza yasomye ubwo butumwa bwagira buti dushire ingufu zose kuri vuvuzera kugira dosiye tuyihutishe. Ibyo kubwuserukira leta n'ubutumwa buhinyitse bwavuga kuvyerekeye gutembagaza leta n'umukuru w'igihugu. Userukira leta yavuze kandi ko ico gihe Rugurika yari yatanguye yandika sa amafaranga Bunyoni. Bunyoni yamwishuye mu gifaransa ati très bien je vais tout faire, bisigura mu kirundi ngo ni byiza cyane nzokora ibishoboka byose. Niko ubutumwa bwanditse bwasomwe mu nta HS n'uwagiriza Bunyoni bwavuga. Muri sentare ya General Bunyoni yagaragaye injiro nyinshi abwira userukira leta muri urwo rubanza ati reka amaranga mutima n'ibishobisho werekana ivyemezo n'ivyagirije vyawe aho kuvuga ivyo wiyumvira gusa. Nkuko amasoko y'ijwi rya Amerika yabitwiganiye kubijanye n'ico caha co gutuka umukuru w'igihugu yongera agira ati nimuza n'ivyemezo niba hari amajwi canke ikindi kintu kivyerekana. Yongera ko ati umuntanirwa icaha kugatwe kiwe bwite mu mategeko. Murarengutsa Bob Rugurika yavyanditse bisigure. Sentare yavuze ko naho atavyanditse wenyene ubwiwe yemeranije n'uwavyanditse kubera atari kwishura ku bintu batazi iyo bija niyo biva. Kuri uyu wa mbere Bob Rugurika yabwiye ijwi rya Amerika kubishikirizwa n'uwahoze yamushikanganje wa mbere muri urwo rubanza abifata nk'ibitutsi. Arenga yome Bunyoni yahagaritswe mu mpera z'ukwa kane uyu mwaka akajanwa mu ibohero rikuru rya Ngozi mu buraruko kuwa munani ukwa gatanu imbere yo kungururizwa mu rya Gitega ku murwa mukuru wa politike ahafungiwe abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera President Pierre Nkurunziza yari somambike wa Bunyoni amaze kwiregura ku vyaha bine kuri cenda yikekwako. Abandi mu baruye gukurikirana urwo rubanza batubwiye batangaye bati ariko aravuga n'ubafise ijwi ry'itegetsi kandi biboneka ko avuga n'ubwenga nazi imikenyuro y'ingene imanza ziburanishwa. Urubanza ruzobandanya kuri uyu wa gatatu mu ibohero rikuru rya Gitega aho Bunyoni afungiwe kuva mu kwezi kw'indwi mu mwaka atagihindutse nk'uko amasoko yacu yo mu butungana bitwemerera. Uru rubanza rubwirizwa kuburanishwa y'indwi gahera hamenyekanye ibihano sentare isabira uwahoze ari umushikanganje wa mbere w'u Burundi yafatwa nka kimwe mu bihangange mu gihugu cy'u Burundi kugera igihe yatabwa muri yompi giturumbuka. Eroje buri kaneza ijwi rya Amerika.
Ni hano dusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Mbashimiye ko mwadutiza amatwi nk'uko mubikora buri munsi. Dukomeje gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi ujya kurya akumukungu amyira umwana we. Umunsi mwiza. Mwarakumwe na Venuste Nshimiyimana.